Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane, itariki 11 z'ukwezi kwa mbere, umwaka w'2018. I Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mwese.
Ibintu bije bitagamije ubucuruzi, bitagamije inyungu z'umuntu ku giti cye, byari bikwiye kuba bitasoreshwa.
Uyu ni Sheikh Mbarushimana Suleiman, umuhanuzi wa Mufti w'u Rwanda. Iyi nkuru hamwe niyerekeye ibikorwa byo gushyiraho abazorongora imigwi y'amatora mu makomine yo mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi, hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na Aloise Bigirimana.
Urakoze Oriane. Cyahereye mu yavugwa muri Zimbabwe, abaharanira agateka ka muntu mu manuko bwa Zimbabwe bariko basaba ukuri ku bwicanyi bwabaye mu myaka y'1980 bwakorewe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Robert Mugabe yahoze arongoye icyo gihugu. Abantu bashika ku 220 nibo bishwe n'abasirikare ba Zimbabwe bari baronkejwe imyimenyerezo ya gisirikare n'abanyekorea ya ruguru igihe Emerson Mnangagwa atwara Zimbabwe iki gihe yari umushiranganje umutekano. Abarwanira gatoya ka muntu basavye sentare nkuru y'igihugu gusaba leta gushira habona ivyavuye mu matohoza yakozwe na komisiyo yashinzwe ico gikorwa. Perezida Mugabe aheruka gukurwa mu mabanga aravugwa mu bagirizwa ubwo bwicanyi bwabaye hagati y'imyaka y'1982 n'1987, mu gihe cy'intwaro yiwe. Ubwo bwicanyi bwakorewe abanyagihugu mu bwoko bw'aba Ndembele bari bashyigikiye Joshua Nkoma yahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu, mu nyuma agahitamo kurwanya ubutegetsi bwa Robert Mugabe. Leta ya Somalia imenyesha ko yuguruje ikigo gikoresha uburyo bushasha bwo gukundisha urwaruka igihugu no kurubuza gushikira imihari y'iterabwoba ya Al-Shabaab na leta ya Kiisilamu hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Mushikiranganji wa Somalia ajeje kumenyesha amakuru yatangaje ejo ku munsi wa gatatu kw'ico kigo kizotunganya amasekeza ku mbuga za Facebook, YouTube hamwe na Twitter hamwe no mu bimenyesha makuru vya leta kugira bagarukane umutekano muri ico gihugu wahungabanye haraheze imyaka 30. Ico kigo gishasha gishinzwe inyuma yaho abanyedini muri ico gihugu baneguriye leta ya Somalia kwataco iriko irakora kiboneka mu kurwanya inyigisho z'iterabwoba zikwiragizwa mu rwaruka zicishijwe ku mbuga ngurukana bumenyi n'iyo mihari ikora iterabwoba. Imyuzure y'amazi ivanze n'ivyondo by'imisozi yasenyutse byarishe abantu bashika kuri 15 bisambura amazu ataramenyekana ibitigiri mu buraruko bw'igisagara cya Los Angeles aha muri Leta Zunze za Amerika ni muri leta ya California. Abantu bashika kuri 17 bariko bararondera abo borokora nabo nyene barabuzwe irengero kuva kuwa gatatu. Abategetsi muri ako karere batangaje ko gushika ubu batazi aho bari. Imvura yaguye mu gatondo ka kare ku munsi wa kabiri niyo yasenyuye imisozi, amabarabara yuzura ivyondo ku buryo hakoreshejwe za kajugujugu hamwe n'imbwa mu gutabara abagotewe mu mazu. Abategetsi bavuga ko amazu atari make yasenyutse ayandaronikara bikomeye. Imiriro yo mu kwezi kwa 12 yaturiye yongera iratongora amahegitari y'ibiti hamwe n'ivyatsi vyari kuzibira amazi y'imvura ava mu misozi mu buraruko bw'ico gisagara cha Los Angeles. Abanyisiraeli bariko barasaba kwihora inyuma yaho ku munsi wa kabiri umunye Palestina yishe arashe umunya Israeli mu ntara ya si Jordania. Raziel Shevahe yafiriye mu bitaro inyuma yaho arasiwe amasasa atari make hafi ya Havat Gilad ni hafi y'igisagara cha Nablus muri cyo gihugu cha Israeli. Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri Israeli David Friedman yavuze ko Shevahe yishwe n'umunye Palestina akora iterabwoba. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yemeye ko agiye gukora ibishoboka byose kugira uwo mwicanyi abihanirwe. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House aha muri Leta Zunze za Amerika bivuga ko raporo ku banyayirani bahotewe canke biciwe mu mabuhero ibabaje kandi bagasaba umwidegembyo ku banye politike bose bavugwa ko bari mu mabohero muri ico gihugu ca Iran. Ibyo biro bya White House byavuze ejo ku munsi wa gatatu biti ntituzoguma duhoze mu gihe intwaro y'igikenya ya Iran ibandanya ihungabanya agateka k'abanyagihugu bayo kandi abategetsi bazokwakirwa n'ivyaha bazovyishura. Leta Zunze za Amerika ivuga kandi ko Iran irata ngo ishigikiye demokarasi ariko ngo iyo hageze ko abanyagihugu bayo bagaragaza akari ku mutima ikabazivya n'igikenya. Mu kwezi kwa 12 rero ku itariki ya 28 niho abiyamamaza biyamiriza kubaho mu buzima buzimbye ibiturire mu butegetsi bihereza amabarabara mu gihugu cyose basaba kandi kw'intwaro ishimikiye kuri n'irya kisilamu irangira.
Arakoze mugenzi wacu Aloys Bigirimana kuri ayo makuru yaduteguriye. Munahani mwanya wa makuru mu karere k'ibiyaga binini yahere mu Rwanda. Ibitabo bya Qur'ani bingana n'amatoni 18 bigiye gutezwa cyamunara n'ikigo gishinzwe ikori. Ni mu gihe bimaze igihe mu bubiko bitarihiwe amafaranga ngo bene byo babitware. Ishyirahamwe ry'abayisilamu mu Rwanda rivuga ko ibyo bitabo babihawe kandi ko batamenye igihe byaziye, ariko ko ubundi iyo ibintu bije nk'impano kandi bitagamije inyungu bidakwiye kurihigwa ikori. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabuye.
Umujyanama wa mufti w'u Rwanda Sheikh Mbarushimana Suleimani avuga ko ibi bitabo babihawe nk'impano n'igihugu cya Arabia Saudite. Mbarushimana avuga ko batari biteze ko ibi bitabo bizaza ngo bategure uburyo bwo kwishyura imisoro. Sheikh Mbarushimana avuga ko ibi bitabo bya Korowani byari kubafasha mu kwigisha ubutumwa abayoboke b'idini ya Kiisilamu kandi ko badashobora kugurisha igitabo cya Korowani. Sheikh Mbarushimana abwira Ijwi rya Amerika ko batunguwe no gusanga mu rutonde rurerure rwasohowe na Rwanda Revenue ruriho ibintu bigomba kugurishwa muri cyamunara basanga hariho n'ibyo bitabo bya Korowani. Iwe muyobozi avuga ko batunguwe kuko batari bamenyereye ko ibintu bihabwa nk'impano bidacuruzwa bitajya byishyura imisoro.
Ntabwo hajyaga aho bwa buryo bwo gukuraho umusoro kubije muri urwo rwego nk'imodoka yabigenewe umuyobozi w'idini ntayisorere akoroherezwa n'ibindi by'impano ntibitangirwe imisoro. Ariko ngira ngo byaje kugira hari birahinduka iminsi ishize hari inama isize kugira mwarayumvise twizaga ko iyo ngingo yareba ukuntu yazashyirwa mu mategeko ko ibintu bije bitagamije ubucuruzi bitagamije inyungu z'umuntu ku giti cye byari bikwiye kuba bitasorishwa ngo bibore nk'ibicuruzi. Ibyo bitabo by'iyobokamana byo rwose twe ubwacu twumva ari ikintu kidasanzwe. Twumvaga twaganira n'ubuyobozi bwa Dora twebwe ariko nta hantu hari amategeko harebana n'ibyo ngibyo ku buryo icyo ari cyo ubwo mwadusaba. Nuko natwe rero ntabwo uko byagenze kuba ngo bafashe icyemezo cyo kugira ku isoko ntabwo ibyo twari twiteguye. Twiteguye ko ahubwo twagenda bakatubwira bati ibiriya ni ibitabo by'iyobokamana ni ibi tugakora ibyo ngibyo muri iyo nzira.
Sheikh Mbarushimana avuga ko kugeza ubu batari bamenye umubare w'amafaranga bishyuzwa ariko ko biteguye kugirana ibiganiro n'ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda mu gihe byaba byanze abayisilamu ubwabo bakaba bashishikarizwa kugura ibi bitabo ntibijye mu maboko yabo bitagenewe.
Twebwe iwacu ntabwo na rimwe cyo tugurisha igitabo cya Korowani ariko nyine aho twumviye ko cyageze ku rwego rw'uvuga ko cyatezwe cyamunara twavuze tuti ubwo turafatanye n'abayisilamu nk'abo dushinzwe kuyobora nk'abafatanye ibikorwa bacu uko tubigenza iba ari n'inshingano ya buri muyisilamu wese ubwabo n'abayisilamu babigiramo ubushake bakaba bafatanye n'ubuyobozi bwabo tukaba twari uko tubishyira ku murongo ubushobozi busabwa muri cya gihe cyo kukigurisha umwe mu bayisilamu wari we wese cyangwa se abishyize hamwe bashobora kuti ayo mafaranga turayatanga ntabwo ari ibintu bishimishije natwe ubwacu kubyumva nyine icyanaremereye ni uko wabyohereje n'imana atateganya ko ari ikintu kiri buze kugira amafaranga gitangwa nk'igicuruzwa noneho bigatuma abantu batabyitegura kuko ntabwo ari twe twagitumije kitize kuba twaragitumije tukavuga tuti bita n'ubitwoherereze twari kuba twamaze no kubara ngo bizasaba iki bizaca mu iyo nzira niba ari ibyishyurwa amafaranga akeneye tuyategure ariko ubwo byarangiye byabaye igitabo cya Korani nk'igitabo twubaha cy'agaciro kituyobora twumva nyine biduteye akantu kumva ngo cyagiye ku isoko rya cyamunara
hatagize igikorwa ngo umuryango w'abisilamu mu Rwanda utware ibi bitabo mu buryo bwa vuba byatezwa cyamunara mu minsi 18 iri imbere ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana William Musoni komiseri wungirije wa Gasutamo avuga ko kugeza ubu kigo cy'imisoro n'amahoro kitajya gisaba imisoro ku bitabo uyu muyobozi yavuze ko usibye n'uko byaba ari impano n'undi muntu wese wazana ibitabo atishyura umusoro ku nyungu gusa ngo agomba gukora imenyekanisha kugira ngo ibintu byose biba byinjiye mu gihugu bimenyekane uyu muyobozi yabwira Ijwi rya Amerika ko n'ubu abayobozi b'idini ya kisilamu mu Rwanda bashatse kuza gufata ibintu byabo barara babitwaye gusa ngo bakwiye kubanza gukora imenyekanisha n'ubwo uyu muyobozi avuga ko nta musoro ku nyungu wakwa ku bitabo ariko ibintu byose biciye mu bubiko bwa Majerwa byishyura ikiguzi cy'ubwo bubiko Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuva mu Rwanda tujye mu Burundi ku munsi w'ejo wa gatatu harashyizweho abazorongora imigwi y'amatora mu makomine yo mu gisagara cya Bujumbura. Ubu barongoye ku rwego rw'igisagara CEPI Meri yavuze ko bashizweho hisunzwe ubwoko hamwe n'igitsina aranavuga ko hamwe hoba hari warenganyijwe ashobora kurenganurwa muri mugenzi wacu Diane Ndonse I Bujumbura
Kuri uyu wa gatatu niho hashingwa imigwi y'abazokurikirana ibikorwa byo gutora ibyiritwa shingiro bizoba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu makomine yo mu gisagara cya Bujumbura ikomine imwe uko ari amakomine atatu ifise umugwi w'abantu batanu bose hamwe ni 15 batowe mu madosiye 538 y'abari basabye kuja muri iyo migwi abagabo ni 8 bagizwe na 5 b'abahutu hamwe na 3 bo mu bwoko bw'abatutsi abakenyezi nabo ni 7 4 b'abahutu hamwe na 3 b'abatutsi Urongo w'imugwi ujeje gutunganya amatora mu gisagara cha Bujumbura Terence Bizimana yasiguye ko hisunzwe amategeko asanzwe ari mu ibyirizwa shingiro.
Zo dosye rero duje kuzugurura duca duja mu gikorwa rero nyezina cyo kuraba rero twishunzwe amategeko tama nk'ingingo y'ijana 34 yo mu bwiza shingiro tekanya yuko abahutu bashaka kuba 63%, atutsi 40%, abagore n'imiburiburi 30%. Icyo rero cya 30% twe twakoreko cyane kuko muraje neza yuko hari abantu bavuga ati nyabuna hariya mwaduha abagore benshi ariko twe giteko itubwira n'imiburiburi nkuvuga ko bashokwa benshi ariko bataba n'imiburiburi munsi ya 30%. Hanyuma icyo rero twagikoze turabikorera ko turaraba ku equilibre abahutu batutsi ibiki n'ibiki byose intara muraje ko cya 13 avo amazone 13.
Abatowe baje bava mu mugambwe SNDD FDD uri ku butegetsi amizero y'abarundi umugambwe Ipona for the bunyakuri iragijyanda daye amashyirahamwe yigenga hamwe n'abatanzwe n'abajejwe intwaro ariko rero iki gikorwa nticashimwe na bose bamwe mu bo mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike bavuga ko batahawe ikibanza gikwiye Gerard Hakizimana arongoye ishyirahamwe rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama
ibyabaye no munsi twebwe ntacu tubuga ko kinini cyane ariko kimwe cyo tuvuga nuko imigambwe isa nigomba kubyigarurira mu minwe aho biboneka ko amashyamwe yigenga adahabwa ikibanza gikwiye muri bene iyo migwi kandi ari nayo yateza kuvuga ibintu ko biri ari nayo adahengama mu bijyanye na politiki kuko usanga kenshi atandi byicaro bya politiki turiko turaharanira mu byo dukora
urongoye CP mu gisagara cha Bujumbura Terence Bizimana avuga ko uwumva ko yoba yararenganijwe afise uburenganzira bwo gusaba akarenganurwa mu kiringo cy'imitsi itarenga itatu
kuva uyu munsi twebwe mu biro tuhari amasaha yose bikeneye ko mudukoresha nijoro tuzaba tuhari kuko tuhari kwa mwebwe dukeneye ko mutuzanira amadosiye amareklamasiyo yanyu muyazane ofisi imitsi itatu cumi na bitatu zirenze na reklamasiyo zose kandi gutora kuko tutavuga mu gikorwa cy'ugushyiraho bwego urutonde ntabanduka kugira ngo byukwitegure irahira ryabo maze ikorwa cy'igihugu tugitangure hanyuma dukore nk'uko igihugu kivyifuza nk'uko mwebwe abanyagihugu muvyifuza
Umuvugizi w'umugwi Seni ujeje gutunganya amatora mu gihugu Prosper Ntagwamiye amenyesha ko iyi migwi ifite ikiringo cy'amezi atandatu tukibutsa ko igikorwa bashiriweho cy'itoranye zina kizokorwa mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ayo bamwe mu mashyirahamwe yigenga hamwe n'abatavuga rumwe na leta biyamiriza ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
arakoze Diane Ndonse kuri iyo nkuru
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Yekubonaho tubashikiriza ikiganiro kigufi cerekeye amagara y'abantu.
Mu munsi tuganira ku ngwara ifatira ku kuba cyane cyane ku kuguru igatuma kuvyimba cyane ingwara izwi mu Gifaransa nka RSPL Ni ingwara iri mu ngwara z'umubiri zikomeye kandi zishobora guhitana umuntu masaha make cyane. Twatumiye muganga Benjamin Ndagijimana, muganga Ndagijimana akaba arongoye akarere k'ubuvuzi mu buraro ku bwigisagara cha Bujumbura, atubwire byinshi kuri ino ngwara bamwe bafise ko makenga cyane cyane ku kuntu ishobora guhitana umuntu mu masaha make. Twakira umutumire muganga Benjamin Ndagijimana ndabaramukije n'abayikaze mu kiganiro.
Mahoro neza.
Murakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe kuri ino ngwara bamwe bashobora kuba batanazi nk'uko abaganga bamwe bavuga yuko bayitiranya n'izindi ngwara iyi ngwara iteye ite itandukanye hehe n'izindi ngwara umuntu ashobora kubona ku rukoba rw'umuntu
nk'uko mubivuze nicyo ingwara ifatira ku rukoba indwara kenshi umuntu akunda gusanga ku maguru ikunda gufatira kuguru ukuguru kurabyimba ugasanga kurashushe hanyuma ugiye no kumiza ugasanga umuntu yashisumbi ugasanga umuntu ushobora gutambuka kubera yuko uko kugomba kuba kubyibye kuba kumerewe nabi
none ayigwara gute imufata gute
ni indwara umuntu yandura bifatiye ku gakoko agakoko kari mu mugwi w'imikorobe twita streptococcus bretae moritique si n'umwe ndayishyira mu kirundi ariko ako gakoko rero kaba gasanzwe kari ngaho ku mubiri murabona yuko umubiri ari navuga ni nka barriere ni kintu gikingira umubiri w'indani kuja gutandikirwa n'uducafu n'ibiki bitandukanye ugasanga rero ngaho umubiri aho dukoko ako gakoko gasanze kibirengaho ku rukoba nta na kimwe konoye muga mu nyuma birashika kubera ingene umubiri icyo gihe umeze kakinjira mu maraso biciye mu gikomere cyangwa ahandi hantu habonetse inzira gashobora gucamo ako gakoko rero n'akantu kaba kari ku mubiri murazi yuko umubiri ku rukoba hari udukoko twinshi tuyerebeza tuza kugira ingorane ari uko habaye inkorerezi runaka
bigenda gute iyo kinjiye mu mubiri umuntu kumbure aba yakomeretse cyanke aba kaba kinjiye gute
aha urabona cyane cyane ko twasanze igihimba gikarigwa n'ukuguru aha hagati y'amano arashobora kuza gakomere ako gakomere gashobora kuba gatewe na bimwe twita ibimeme nibaza ko abantu benshi bumva ikimeme icyo ari cyo
iyo umubiri woroshe cyane kubera ubushuhe hagati y'amano
kubera ubushuhe hagati y'amano haraheza aho hantu akatoboka cyangwa agakomereka ugasanga ari nk'agacafu kari gasanzwe kari ku rukoba karoronse nyine kinjira indani mu maraso
iyo amaze kugwara rero amenya gute yuko ari ka gakoko kateye iyo ngwara ku rukoba rubiboneka gute urukoba rusa gute iyo ako gakoko gatanguye gutembera mu mubiri cyangwa ubwo bucafu
ni ibimenyetso aho nyine kuko kuguru navuga igice cyo hasi umurundi kumanuka ku birenge kurabyimba bwa mbere ubyimbe kugatukuriza hanyuma mbere ukamenga kuranasayangana ugiye kuraba hama rero kukababara ukoze ko kuvuga biroroshye kubona kuko ukuguru amaguru abiri ingene abameze urabona ko kumwe byimbye gusumba ukundi urabona yuko udashobora kukunyiganza uko wifuza ugereranyije n'ukundi aho rero birashobora no kuza gutambuka
ubu nano umwanya tubashyikiriza ikiganiro cya siporo n'imikino mwateguriwe kandi mugiye gushyikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo
ku makuru yerekeye inkino muri iki gitondo turi kumwe n'umumenyeshamakuru Tarcis Tungabosi akurikiranira hafi ibyerekeye inkino ari Bujumbura mu Burundi twashaka tuvuge cyane cyane ku mugwi Real Madrid wo mu gihugu cya Espagne umugwi w'igihangange watsinze ibikombe byinshi muri saison iheze ariko muri iki gihe utabyifashemo neza mu gihe hafi igice cya saison kiko kitera kirangira muri Espagne na cyane cyane ku mukinnyi rurangiranwa akina muri uwo mugwi Cristiano Ronaldo abantu bavuga ko ubunonotsi bwiwe hamwe n'inguvu ziwe n'ububangutsi byo bigeze hamanuka kuri mwebwe niko mubibona
naje cyo kimwe n'abandi tuganira n'abakurikiranira hafi z'inkino benshi baravuga yuko koko Cristiano Ronaldo uko azwi kuva mu myaka iheze itari mike tukagira muri kino gihe nko muri uno mwaka turabyo rero nge nabyifatamo muri kino gihe si wa wundi tumenyereye umwe tubonye mu myaka iheze n'umukerebutsi ariwe asa n'ubufata ingingo ku nsinzi nyinshi z'umugabo wiwe muri kino gihe twavuga yuko n'ukuri ariko arahwama nenga atera asubira hasi impamvu nini nazo nomenya mugabo icyo bikoze cyo nuko umengo kuba kizigenza iwe akiri kizigenza mu murwi hari babibaza bati yo baruhishijwe n'intsinzi zibiri zikurikirana za Ligue des Champions yakinye inkino nyinshi kandi akina neza cyane ko yoba kumbure ariko arakura mu myaka oya biragoye gutomora neza icyo bikoze kubera atatsinda nkuko yahora ataronka inganzi nkuko yahora zibona zagamusubiza inyuma wenyene mu mutima wiwe kuko n'umuntu uri kamere kiwe akunda kwibona hejuru yabose nibaza ko icyo kintu kimugutera uterekana ibyo yahora ashoboye
hari n'abavuga ko kumbure n'ubuhinga bw'umumenyereza wabo Zinedine Zidane yoba yubakiye ku izo sezon zibiri ziheze yari mushasha bamwemera cyane ariko hari abatangiye kuvyura amakenga kuvyerekeye taktike ziwe ho muhavuga iki
aho benshi barabivuga mugabo rimwe byaranagaragaye kuko mu gupanga abakinnyi ari bakinnyi amaze kugira ibimungu ubona yuko umenga nashobora kubakura mu kibuga ngo azane abandi afite abakinnyi bisanzwe benshi cyane gose ariko rero ntakunda kuzana abavanga azana abajya abandi bakiri batamwe gusekura umutwe ngo abashyiremo abagirire confiance abizere nabo bone kwiyemera ko ari abakinnyi nyabaki kuko ubundi afite abakinnyi boza gusubirira abo bandi bariko barakura cyangwa bafite uburuhe bw'inkino nyinshi cyane bagiye barakina
mukurangiza muri make none witegereje ibintu
ukabona aho mugwi Real Madrid uhagaze ubona kazoza ka bihagaze gute niki kizoba twe bazosubiriza Zinedine Zidane cyangwa niki kizokwirikira ku bwanyu
oye cyo mbona cyo cyabwa mbere go nuko uno mwaka uko umuntu yabiraba muri liga Espagne nako Real Madrid sa nuko iriko iravana n'icyifuzo cyo ya mbere muri liga uno mwaka cyo ne kimwe cyakabiri Cristiano Ronaldo ariko turavuga nawe ikindi kimutera n'amakenga agasuhegwa akagira kabeho nukumva amazina ariko aravuga nka Neymar ko ashobora kuza amaze kuza biraboneka yuko yoba atuko ariko arataramugwa anabandi mazina amwe amwavugwa ba Eden Hazard nabandi bataba mutera amakenga hanyuma Zidane yaragize amahirwe aratwara Ligue des Champions bibiri zikurikirana akaba yarayatoye ko ari umumenyereza wa mbere w'umufaransa abyifashemo neza iyo bakorera hirya no hino hanyuma mugabo ntacyo buza yuko kumbure abamugaba abashebuza ko bashobora kumuhindura ariko ntabyo nibaza ko bamuhindura kuko baracamuha amanota menshi cyane no kurindira ahubwo nibaza ko hazoba impinduka nyinshi mu byerekeye ihiganwa riheze mu kwa gatandatu cyo bita lechange mu matransferi mu marokritima kugura abakinnyi bashaje no kugurisha hazoba ibintu bimwe bizotangaza abantu benshi
murakoze yari Tarsis Tungabose umenyesha makuru akurikiranira hafi vyerekeye inkino ari Bujumbura mu Burundi twako turavuga ku vyerekeye ibibazo umugwi Real Madrid wo mu gihugu ca Espagne ufise muri iki gihe n'ibibazo vy'umukinyi rurangiranwa wo muri uwo mugwi Cristiano Ronaldo turagushimiye kuri iki kiganiro urakoze
urakoze cyane
Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ibasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Erica Backs Ragus yasuye umudugudu wa Ruvugizo uri mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye mu rwego rwo guteza imbere ibikorwa igihugu cye gitera inkunga bigamije kurwanya imirire mibi Muri urwo ruzinduko rwo ku itariki ya gatanu z'ukwezi gushize yabonye uburyo gukurikirana imikurire y'abana bikorerwa ku rwego rw'umudugudu hamwe no kugaragaza imyitwarire myiza y'ababyeyi n'abita ku bana bagaburirwa neza Ambasaderi Backs Ragus yanagize uruhare mu kwerekana ibikoresho byifashishwa mu gukora uturima tw'igikoni mu kimeze nko kwigishiriza umuhinzi mu murima Yahaye abaturage ibikoresho birimo ibyo mu gikoni anafasha mu gutanga indyo yuzuye ku bana bitabiriye iki gikorwa. Mu kwezi kwa cyenda ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika I Kigali yahaye ikigo François Xavier Bagnon inkunga y'ibihumbi 250 by'amadolari ni ukuvuga miliyoni 210 z'amafaranga y'u Rwanda yo kuzamura imirire kimwe no kwita ku isuku n'isukura byose bigamije kurwanya imirire mibi mu mirenge 14 yose igize akarere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo uyu mushinga uzafasha abana bagera ku 53,000 bari munsi y'imyaka 5 n'abagore 10,000 bonsa n'abatwite uzanashishikariza abagabo kwita ku mirire y'abana babo Numushinga watangiriye mu murenge wa Gishamvu mu kwezi kwa 10 ku mwaka ushize ukaba uzarangira mu mwaka w'ibihumbi 2019 iyi gahunda nimwe muri programu yagutse ya guverinoma ya Amerika igamije kwihutisha iterambere ry'imirire binyuze mu kigega USAID cy'abanyamerika cyita ku iterambere guverinoma ya Amerika ifasha mu guha imbaraga no kwagura ibikorwa by'abaturage mu kurwanya imirire mibi mu bana bato no mu bagore batwite n'abonsa kimwe no guteza imbere umusaruro w'ibihingwa mu bice bitandukanye by'u Rwanda Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko yishimira gukorana n'u Rwanda nk'umufatanyabikorwa ifasha abaturage barwo kugera ku mirire myiza bakeneye
Ikigali jambo d'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Aho ni naho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Jote mwese mukunda radio ijwi rya Amerika turabashimiye muri studio ya Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka Ndashimiye Fatuma Kalala Rimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Mugire umunsi mwiza kandi mubandanye mwumviriza Radio Mukunda Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.